amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Ndabaramukije mwese mukunda amakuru y'iwacu muyasanga kuri wezitatu akaburungu iwacu akarongo Burundi akaburungu Ruge turi kwa 13 nyakango mwaka w'2019 muri kumwe na Emery Kwizera kaze mwese izindi zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Umushikiranganji ajerwe intwaro yo hagati mu gihugu aragabisha amashyirahamwe arenga 600 adakurikiza ibisabwa n'amategeko ko ashobora gufutwa burundu. Umwana umwe yarakomeretse amazu arenga 100 nayo araguruka bivuye ku mvura yaguye kuri uyu wa kane ku mitumba ya Mugina Butaramuka na Rugeregere muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Igipolisi kijejwe gukinga ibiza n'impanuka cemeza ko mu Burundi hakiri ingorane zo gutabara habaye amasanganya mu mazi mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Kaze mwido nido ry'amakuru twabateguriye naye ndabivuze mu ngingo nkuru amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki atitaba amanama ntakwize ibisabwa n'amategeko. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu no kwigisha gukunda igihugu buyagabisha ko ashobora gufutwa burundu mu gihe atohindura ingendo. Umushikiranganje Pascal Barandagi yabishikirije mu nama yahuje n'ubushikiranganje buyatwara igitega avuga yuko ku mashyirahamwe 700 ari mu mpapuro 900 yonyene ari yaboneka ku kivi igitega Jean Noel Manirakiza.
Muri iyo nama yariko ibera ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu icibonekeje nuko abari bayitavye bari bake cyane ugereranije n'ibiharuro by'700 bivugwa by'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike nkuko bayita. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu no kwigisha gukunda igihugu ahejeje gusigura uruhara rwayo mashyirahamwe muri iki gihe uburundi bwimirije amatora yagabije cyane uretse amashyirahamwe yasivye n'amashyirahamwe avuga ko adakwije ibisabwa n'amategeko ntiyasize inyuma.
Tumaze kubongera ibiringo inshuro zitatu kugira bisunga itegeko ribagenga kuva mu 2017 uno munsi mu bitabu handitse ko dufise amashyirahamwe 700 ariko kuri ayo mashyirahamwe ayangana by'ukuri 560 nayo tubona yamaze by'ukuri gutunganya amadosiye yo kwisunga ayo mategeko. Ayandi yo bagera hafi 400 twarayasubijemo mugabo nawe nyine amadosiye ari kuza uteranije n'amashyirahamwe 900 mbe none ayo yandi tutabona 600 barihe
kuri ayo mashyirahamwe avuga ko ataboneka iyo akorera n'icyo akora. Umushikiranganje Pascal Barandagiye ati iyo bija hose ayo mashyirahamwe ashobora kuba atagikora.
Twiyumvira ibintu bibiri, kimwe twiyumvira ko aba bantu batagikora arabiyandikishije bari bizeye kuronka udufaranga hanariya nibatronka hama batuze barabi urinzi ushobora kuma duhara ngo dufite amashyirahamwe 700 nishoboka bwa mbere tugira dusabe raporo aya mashyirahamwe yose ike tumwe saje ankete duyibo ngo cy'amezi atarenga abiri baduhe raporo y'ibyo bakoze muri imyaka y'ibiri yonyine gusa. Tuzofata n'umwanya izo dutwara umwanya mwa tubikore tugaragaze tumenye ko ari byo udazanye raporo uwo tuzoca dukuramo soro rutonde ndavuga yuko inyuma y'itariki 14 z'ukwa 11 tuzosora rutonde rw'abatagira raporo abatazizanye tubanze tubakuremo. Ku vyerekeye conformity kuri iri tegeko twabahaye amezi atatu kandi cyo kiringo nk'ikizongerwa eka nyuma y'amezi atatu tuzoca tubabwira ko tutasubira kwa kiri dosiye n'imwe noneho hano abazaho ni bamwe bamaze kuvamo kubera raporo twibaza ko ari abo batacu bafite bakora gutyo dusigaye n'amashyirahamwe ari ku kivi kandi isunga amategeko. Abantu rero bagize amashyirahamwe kugira bategereze ikiringo runaka harabagira abasha bavuga ati reka ndindire amatora aze hari aho baduha udufaranga yama ONG duha tugakora ugasanga nta raporo bagira abandi batuviremo.
Muri iyo nama rero nuko n'abari batonze nka benshi baguma basaba ko ikiringo cyo kongerezwa cyo gukwiza ibyo basabwa abandi nabo bagasaba isabikanywa y'ifashanyo bavuga ko zitangwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyane cyane ubumwe bwa Buraya. Jean Noel Manirakiza amakuru y'iwacu igitega.
Arakoze Jean Noel Manirakiza mu bumanuko bw'Uburundi imakamba indongozi z'umugambwe SNL muri komine Kayogoro ziriyamiriza ihagarikwa ry'abanywanyi b'uwo mugambwe gibonekeza. Ni mu gihe ngo hari abanywanyi bane b'uyo mugambwe bapfunzwe bavuga ko atakindi bariko barazira atari imvo za politiki. Abajejwe intwaro muri iyo komine bo bavuga ko abo bapfunzwe baba bakoze amakosa ahanwa n'igitabu mpanabyaha. Imakamba twahamagaye Felix Nzorubonanya.
Ni abo se ni wasenzu mugambwe CNL muri komine ya Kayogoro iri mu ntara ya Makamba amenyesha yuko bamaze iminsi bazo barafata abanywanyi b'uwo mugambwe hatisunzwe amategeko. Nkuwo akamenyesha yuko hari umunywanyi w'uwo mugambwe yafashwe kuwa gatandatu ejo akaba yitwa Habonimana Obedo akaba agifungiwe mu gace k'igipolisi ka zone Gatwe akaba ari urongoye umugambwe CNL kumusunga musozi wa Musasa muri Yodone akamenyesha rero uko uko yafashwe ko yafashwe n'ubwoko bw'umugabo w'ubutegetsi akaba gifungiwe muri zone gushika no munsi binyereje n'amategeko kandi amategeko muzabakungu ahanye gatya kazi na muntu no kuko asararengwa imbere y'inyamirama kugira ngo yishwe icyo yafatiwe agasaba rero uko iyo ndongo y'umugabo se NL yore kugwa akidegenzya yabaranje n'umenyesha yuko hari indi ndongo y'umugabo se NL nayo ni ihagaritswe kuri iyo tariki akabona witwa Takule also akabona ugumbwa bwe NL ku musozi wa Nyena Karahani muri zone ya Bigina wewe ngo akaba afungwe mu gasho ka komisari y'igipolisi i Makamba rero kubwiwe uburyo abantu bahagarikwa ngo bitatumuye neza akabona ko ariko baragira ibyumviro bya politiki agasaba yuko izo ntego z'umugambwe ku rwego hasi ku mitumba bore kugwa kugira ngo babandanye imirimo yabo umuryango n'imirimo ya politiki yatumishije kandi yuko abagiye gufatwa mu kwezi k'umunani igenekerezo rya 14 ukwezi k'umunani hari abandi banywanyi babiri bafashwe bo muri zone Tunga ni muri komini ya Kayogoro nyene abona ko Inyarwi Emmanuel na Nduwayo Gazi bakaba izwa ngo gukora inama zo mu kinyegero abo bongo bakamaze gushikanwa mu yohero da murembwe riri mu rumonge arasaba rero yuko kutiyangarira mu bya politiki bigaragara muri komini ya Kayogoro byo hagarika agasaba nuko urongo yo komini yo bagirisha inama n'abarongo amashyira mu yigenga kugira bavugane ibyo bike guko bya politiki muri yo komini bitwashye kuronka urongo zone ya Kayogoro ariko bamwe nabandi twagira abaza barongo intwaro bakaba bamenyesha yuko abo bazarahagarikwa ngo baba bakoze amakosha ahariwe n'igitabo mana bya cy'urundi ariko bito bacagirirwa amadosiye mu gipolisi hayo makazoshikirizwa amasentare bakajanwa mu munyororo ariko amashyirahamwe y'abategetsi muntu akora mu ntara ya Makamba bagasaba yuko kubwo icyo kigo kigere neza hakwiye gutunganya inama vuba yo urwo mwose kugira ngo bavugane ingene bozo barakora ivyerekeye politiki na cyane cyane yuko himirije amatora i Makamba. Felix Nzorubonanya iwacu
dushimire kandi Felix Nzorubonanya tubibutsa ko amakuru iwacu tuyabaronsa mutwandikiye mu kadusaba kuri nomero WhatsApp 76 ubusa 2 ubusa 4
amakuru iwacu.
Turabandanya n'aya makuru. Umwana umwe yarakomeretse amazu arenga ijana nayo araguruka vyavuye ku mvura yaguye kuri uyu wa kane ku muhingamo ku mitumba ya Mugina Butaramuka na Bugeregere muri komine Mugina intara ya Cibitoke. N'ibiti bifashe insinga zishikana umuyaga nkuba mu mihana byaraguye abakora ibikorwa bisaba umuyaga nkuba bakaba batashoboye gukora akazi kabo. Kuri uyu wa gatanu abanyagihugu basaba bagira neza kubagarukira ko kuko ngo batagira aho barara. Aba ni bamwe mu banyagihugu ibyabo byahitanywe n'imvura bavuganye n'amakuru y'iwacu.
Cyane mu murima gukora hanyuma hageze mu masaha imugoroba baza kundonera iyo ndi gukora bambwira ati inzu zange zose zagurutse uko ari zibiri ati kandi n'umwana yamuguye ko hanyuma taha nje ndabasanga no ku mugoroba bamushika nyine mu bitaro kwa muganga bacyoranyiganye no kubyagenze sanga umwana nyine yasinzikaye. Umwana uko byifashe bariko baramuvura hano
ejo hateye igihose giteye ubwoba cyane aha nari nicaye mu nzu n'utwana twaturumbutse twiruka ico gihose kirahitana amazi atari make ngaha ndetse cyari gitaye nk'amazi agera ku 33 no kuvuga aha n'abana twaje twace turaye ducira nayo tumira abantu benshi twaraye hanze n'utwana twaragize ingorane aha twari mu bukene abanyeshuri udukaye bamwe babuze aha tufise ingorane z'abanyeshuri kwa dusaba udukaye namazu yaciye atugurukira ko aha twabuze uducira nayo tume. Icyo twosaba abajejwe intwaro nuko boshobora bagashora uburyo bwose bwo bakacabira uburyo bwose boshoboka bakiyungunganya bakaraba icyo bodufasha wabakoze cyane kugira ngo twosubiza utwana mu nzu tukicara natwe ahasakaye. Dufise ingorane y'ubukene dufise tukaba tugiye no kuba hanze dufise ingorane nyinshi cyane zikomeye kuko ntako tugiye kubaho ureka ko twotabaza abashoboye bakadutabara n'ukuri baba
narashikiwe n'ibyago ejo imvura yarabaye nyinshi haza igihuhusi giteye ubwoba cyane nageze ku kicara twari mu nzu inzu ica iraguruka imaze kuguruka abana basigaye uko imvura irabanyagira ubukene rero bwo gutari dusanganye burarenze cyane kasaba no kuri abagira neza ko boza bakadufasha bakaraba icyo boduterera kuko urabura buturi mu bukene burengeje ubu muryango ubayeho nabi kuko ntago turara hameze neza kwibunduka menga turi nk'imiswi y'inkoko
mubisanzwe n'umuforoma w'ibitungwa nababajwe n'uko n'ibitabo byose by'akazi byaratakaye kandi byarononekaye n'imiti y'ibitungwa kuba rero simuri ukuntu ngiye kubaho mu gihe akazi kiwanje kagiye guhagarara kubera ibikoresho nabuze.
Abajejwe intwaro muri komine Mugina baremeza ko amazu arenga ijana ariyo yagurutse. Jean Claude Irambo n'umuhanuzi wa Mustanteri muri iyo komine anavuga ko imirimo itari mike yononekaye. Asaba ubushikiranganje bujejwe gufatana mu nda ko bwogarukira ku banyagihugu ibyabo byahitanywe n'iyo mvura. Jean Claude Irambo n'umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Mugina.
Muncha make ejo kumugoroba mu masaha 10 imvura nyinshi ivanze n'urubura n'umuyaga mwinshi yaraguye ku mutumba wa Mugina muri zone buseruko ironona amazu arenga ijana. Imirima abari barimye ibitegwa byo munshi byarononekaye ku rugero ruteye ubwoba. Nkabajeje intwaro icambere nuko tuzana wa mugigwa wo gufatana munda tugatera kamo ubushikanganje bujejwe gufatana munda ko gutudodoreraho bakorera bakagira ico bafashije abene gihugu kuko benshi bahuye n'ibyago bari kwararunika bana ku mashuri. Dusaba zoko yogerageza igatunganya vuba ibyononekaye kuko turabye insinga nyinshi ziri hasi zasho no gutera amasanganya abenye n'igihugu. Tukayisaba yuko rero yo kwihutira gutunganya ibyononekaye kugira abenye igihugu bashobe kuyungunganya na cyane cyane ko muriro wafasha abenye igihugu muri byinshi. Abenye igihugu tubasaba yuko batocika intege ushobwe kuronka ahadodora dodore ashore gusanura ibyo byononekaye mu kugira yuko abenye igihugu badashobora guhura n'inzara canke bahure n'ibibazo runaka bifatiye kuri imvura yaguye.
Mu bijanye n'umutekano twabateguriye igipolisi kijejwe gukinga ibiza n'impanuka cemeza ko hano mu Burundi hakiriho ingorane zo gutabara amasanganya yo mu mazi. Anise Nibaruta icegera c'umuyobozi ajejwe ico gipolisi avuga ko uburyo bukwiye butaraboneka kugira ngo hatangwe inyigisho ku bijanye no gutabara bene ayo masanganya. Yabishikirije mu nama yatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutabara imbabare Croix Rouge kuri uyu wa gatanu. Iyo nama ikaba yari ijanye n'umunsi mpuzamakungu hari ubutabazi bwa mbere usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 14 Nyakanga uko umwaka utashe. Anise Nibaruta akaba yamenyesheje ko hamaze gufatwa ingingo zikomeye mu bijanye no gukinga amasanganya yo mu mabarabara. Anise Nibaruta nicegera curongoye igipolisi kijejwe gutabara
amasanganya yo mu mabarabara. Ku bwacu ni ikiza gikomeye kubera yuko gitwara abantu benshi hambavu y'ibindi biza nico gituma rero twagihaguruka cyane cyane mu gushyira mu ngiro ibibwirizwa biraba iby'amabarabara bita code de la route. Ayo mategeko rero adufasha kugabanya bimwe biboneka masanganya yo mu mabarabara. Twebwe twaragize inyigisho ku bapolisi bo muri protection civile ni cyagisataje igipolisi kijejwe gukinga ibiza no gutabara byashikiye. Twarabigishije bihagije ingene batabara abagize amasanganya yo ku mabarabara. Tugiye kwihutira kugira inyigisho cyane cyane kuri aba bakoresha amabarabara aba abashoferi. Tuzohera kuri aba batwara abantu benshi tubigishe ubu butabazi bwa mbere bwibanze hanyuma tuzokwigisha nabandi bose kugira ngo iki cyo gutabara abantu kije mu mico y'abantu cyongere kije no mu bikorwa byacu bya minsi yose. Turacyafise ingorane zo gutabara cyane cyane mu mazi amasanganya yo mu mazi ntituraronka uburyo bukwiye buhagije. Nivyo leta yaragize akigoro iraha igipolisi cy'u Burundi n'igisata cy'igipolisi kijejwe gukinga no gutabara abuzashikiye abashikiwe n'ibiza ubwato bukeya buri ku kiyaga cha Tanganyika. Ariko turacari ko turigisha abazobukoresha na cane cane abajejwe gutabara mu mazi uja hasi abo turiko turabigisha ariko ntituraronka uburyo bukwiye. Muribuka ko hariho n'ubwato bwishira hamwe Arunorake bwaguye mu mazi tutashoboye gukurayo n'umudamu w'umudepite yaguye mu mazi twarakuye ikiziga ariko imodoka yiwe n'ubu ntiravayo. N'ukuvuga yuko tukiri kure ravye nibikenerwa gutabara mu mazi.
Turangirize ano makuru twabateguriye mu bijanye n'ubukene bw'amazi aho mu ruhande rumwe rwo muri karatiye Ngagara ya gatatu muri zone Ngagara yo muri komine Ntangwa mu gara cha Bujumbura haheza amezi arenga biri hatagira amazi mu mihana no mu mazu. Amarobine rusangi yonye niyo azamwa amazi ariko naho nyina abanyagihugu baho bavuga ko aza mu ijoro gusa. Amazi yo mu nzu Regidezo yarayaciye kubera yaza anuka. Abanyagihugu basaba ishyirahamwe Regidezo ritanga amazi ko basi bidakunze gutanga amazi mu mpangu yoheza ikayatanga muri ayo mabombo rusangi ku murango. Aba ni bamwe muri bo bavuganye na Dorine Niyungeko.
Yego ngaha muri kayitse turabakuye turafise ingorane y'amazi atubwira ko amatuyo y'amazi yapasukiye mu kuzimu biracangana n'amatuyo y'amaroga. Ubu rero tuguruye amazi mu mabombo aza amazi ashanganye n'amarogare azanuka rogare gusa nta kintu na kimwe yakoza no yikoza ku mubiri nta nimuzo yamesuza uyuguruye gusa ataranaza haje umuyaga uzibona amasazi yuzura inzu ubuye kweri baraduhaye tubombo publique turatonda nato amazi yazatevye araza nkafi saa 9 saa 10 saa 10 y'ijoro akabona umuntu kumubyura saa 10 y'ijoro avoma amazi saa moya na kenze abagiye amazi nka ku murango kweri turabaza nayo tuzi ku murango aya abana benshi bagenda kwishyure batoze kubera amazi barayakase bayakase kumvo yuko yacanganye n'amayarogare amatuye y'amarogare n'amatuye y'amazi byaracanganye buguru y'amazi aza amazi yo muri rogare aza numuka amazi ya rogare nyine na kimwe wo yakoza baraciye batugarira no kutugarira kubera naca na kamaro na kamwe to yakoze ubwo badufise nuko nyene tuzogwara ingwara tutanazi kubera hari huza yanyotewe cyane nk'umwana avuye kwishyura akaza yanyotewe cyane tugira amahirwe ko batevye bakayugara ubundi akiza twari dufise ubwoba bwinshi cyane tusaba kweri ko baduha amazi ku murango basi kuri utu dupublike batwubakiye bakaduha amazi ku murango basi tukanywa amazi ku murango basi turavize ikibazo nk'abakozi dukora tubwira nta mwete dufise niyo nta kuntu babura amazi kandi amazi urumva abakenewe na benshi akabombo kamwe mu ikaratiye yose
ikibazo dufise cy'amazi nuko boraho bakaza baraduha amazi kare kuko aje nka saa 9 nka Jesse novyuka saa 9 barabibaze barahindura basi baze barayaduha ku murango kuko mu ijoro nabo bahungu nyene bo byuka nka je saa 9 sinovyuka kingo saa 10 je mvyuka saa 11 ko hari hamwe na sizere abagiye urumva utabyutse kare amazi acagenda kuzinduka nyene turazinduka kuko utabyutse kare yocagenda kandi bica bidutuma nyene tuca tugira n'akazi kenshi kubera abazanye marumbine ngaho budufise amazi meza tukiri mu pango no haza amazi mabi abantu baba bari beshi kugusa utabyutse akiri kare uca usanga abantu ari beshi uri nyuma amazi acagukamira gusaba ko bohindura basi nimba bitakunze ko baduha amazi mu mpango baduhe basi baze baradaba bayaduhe ku murango
mwishira hamwe Regidezo bavuga yuko bagerageje gukemura ico kibazo baca basanga imiringoti bayubakiye ko ibiro by'umukuru w'igisagara ca Bujumbura n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi ngo bariko baragerageza gutora inyishu y'ico kibazo nino ngaha rero amakuru y'iwacu twabateguriye arangiriye Emery Kwizera na Riko ndayabashikiriza ndabashimiye cyane nkengurukira n'abagenzanje twafatikanije kuyategura mugira ibihe byiza aho muri hose murakoze
amakuru y'iwacu
amakuru y'iwacu.